Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mubandanya kurikurikirana mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumvise rero, ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatatu kuvuga ejo itariki 20 y'ukwezi kwa gatandatu, amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwo munsi ushitse mu gihe ibitegere by'impunzi bibandanya kuba byinshi ku isi. Ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho impunzi ku isi HCR ritangaza ko abantu 65,000,000 n'600,000 ku isi bavuye mu zabo mu mwaka uheze w'2017 bitewe n'intambara, ubwicanyi n'ugutotezwa. 22,000,000 muri bo bahungiye mu bindi bihugu. Abagera 20% muri bo bari munsi y'imyaka 18. Kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2018, ishyirahamwe HCR rivuga ko ryanditse impunzi 5,500,000. Filippo Grandi ayoboye ishyirahamwe HCR yabwiye abamenyeshamakuru i Geneve ku munsi wa kabiri ku ibitigiri vya nyuma vy'impunzi vyo mu mwaka w'2017 biri hejuru yo hafi y'3,000,000 umuntu abigereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka w'2016. Atangaza ko ishyirahamwe HCR ryasanze ibice 85% vy'impunzi zose zavuye mu bihugu bikenye canke biri hagati na hagati mu vyerekeye ubutunzi. Ku vyerekeye Burundi, ishyirahamwe HCR rimenyesha ko rifatiye ku bitigiri vyo mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2018 hari abarundi barenga 400,000 bahunze igihugu. Izo mpunzi z'abarundi zoba zimerewe gute mu gihe amakungu ariko ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi? Zoba ziriko zifashwa gute? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Madame Marguerite Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom, akaba n'umwe mu barundi bahunze igihugu. Aravuga tutarambiranye, reka tumuhe ikaze. Waramutse Madame Magi.
Amahoro neza, amahoro mwese, nabo bose bariko aranyumviriza, amahoro neza.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi wahimbajwe ku isi yose ejo ku munsi wa gatatu. Uwo munsi uvuze iki ku mpunzi?
Nibaza ko muranama ntangara ingene bavuga ngo barahimbaza, kuko umuntu ahimbaza ikintu kimunezereza. Ndakunda ko bavuga ati ni umunsi wo kwiyumvira ubwa mbere, abantu bakicara n'ibihugu bikicara, kubera iki abantu bangara, kubera iki abantu basanga bagiye bafise umubabaro, kutya igihugu cakwibarutse birababaza. Ni ukuvuga rero ni umunsi wo kwiyumvira, umuntu tukikubita agashi twese, abatumye abantu bangara n'abandi bangaye, kugira ngo n'uwangaye atari iwe amenye ko Imana yamuhaye ahaba isi Imana yayiremye ngo tuyibemwo turi beza, tugumane agateka k'umuntu. Rero jewe nabo turi kumwe bose umunsi twiyumvira, twobwira iki ngo tugume turi beza, tugumane ako gashusho k'umwana w'Imana.
impunzi z'abarundi muri rusangi zoba zifashe gute mu gihe uwo munsi wibutswe?
Impunzi z'abarundi murabona ko twahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abari nko muri Tanzania, muhora mubyumva mwige muri abamenyesha makuru, niho hari impunzi nyinshi z'abarundi. Abo barundi rero bari muri Tanzania nabo kuko je naronka abana banyandikira nk'urwaruka rutegerezwa kuja muri kaminuza, barababaye kuko ntibashobora kuronka ingene babandanya amashuri yabo, ingene bashobora kwiga. Abavyeyi benshi barandika bakavuga ati abana turi mu kugwa mu bana nk'inyoni. Hariho rero n'abari muri Kongo murabyumva badafise nihema, bamerewe nabi, badafise ningene bivuza. Hariho n'abari nabo turi kumwe, abo turi kumwe ubona ko igihugu cy'u Rwanda caragerageje nzimahama aba impunzi zose zirafise akazu gasukaye gasukadwe amabati. Hanyuma abari Buganda bose abo bose nawo vuga ngo aramerewe neza, tukeneye ko tworonka uburyo bwo kwivuza, uburyo bwo gufungura bikwiye, uburyo bwo kubandanya amashuri nk'uko kera bakiri iwabo. Wahora wisoromera inyuma y'urugi wawe ukazurindira ko bakugaburira inete, ntanumwe novuga ngo aramerewe neza. Ubuhunzi buguma ari ubuhunzi.
Mu gihe amakungu intererano zaho zitangwa n'amakungu zisa nizagabanutse mu gufasha abantu bari mu bibazo nk'impunzi n'abandi bahunga nk'intambara, kubibereke muri ko muvyifatamwo gute?
Murabizi ko jewe nari nahungiye mu gihugu ca Luxembourg, hanyuma nkaza nze kuraba abana banje, nkaza nje kuramukanya mugabo byarananiye ko subira muri Luxembourg. Naciye niyumvira nti reka nanje ko nanje ndi muri abo bahunze, reka ndabe icyo noterera abo tuvukana abana bamezo Shalom nabo nyene n'abandi bose. Jere icyo naciye ngira nakoze ibyo nshoboye ndarungika, mwarabonye abana b'abanyeshure mu mashure yisumbuye, abana barenga amajana 364 na bane, ubwa mbere nari nahereye ku majana 4 baragiye muri kaminuza, hariho 10 bari bari i Lyon mu Bufaransa bakurikira kaminuza, hariho abandi bari muri za kaminuza ziri mu bihugu ziri ngaha mu Rwanda, hariho abana dufasha bari mu mashure yisumbuye twashyize muri interna hariya mu Zakirehe, hariho abo twahaye amakredi abamama kugira ngo nk'imiryango igihumbi kugira ngo bashobore kudandaza batunge abana babo bashobore kubagaburira. Hariho abana novuga bari mu mashure novuga muri primaire dufasha, hariho rero nabiga imyuga kubera imyuga yo kubarira, imyuga yo kudesa, imyuga yo gucapa, imyuga yo kukanika imodoka, imyuga novuga wiki yo ku bajya bari biga ibigezweho nka computer. Ni ukuvuga rero twaruguruye ikigo twise ikigo Oasis of Peace, abavuzi b'ingoma bakaza, hanyuma ubu rero mu mpamagaye ndi ku nzira ngira ngende imahama. Ejo tuzokugurura imahama amaatelier kugira ngo dufashe n'abakiri bato bari imahama. Ni ukuvuga iyo atelier rero izo birimwo kubarira ibyo birimo ibyo kwiga computer harimo ibyo ku biblioteke aho batuzo ibitabo kugira natwe tugerageze duterere umuganda wacu nibyo nibyo rero turiko turakora nka Maison Shalom
nibintu bisaba uburyo muravuze nk'icyo kigo muzokugurura ku munsi wa gatanu ejo ko muzoshiramwo biblioteke izo mashini zo kubarigira ibyerekeye kwiga bicishijwe ku buryo bwa none bwa internet uburyo mwaburonse gute
murabizi ko mu bihumbi bibiri na gatandatu nari naje kagashimwe bita Aurora Prize pour l'éveil de l'humanité. Ako gashimwe rero karamfashije kurungika abana muri kaminuza no kubigisha imyuga. Mugabo mu nyuma ndavuga ndabwira kuko munazi kwa ko gashimwe ntagatora mu ntoki nagaha ama fondation twamye dukorana kuva kera. Ndabwira ayo ma fondation nahaye ayo mafaranga niko turiko turigisha abana. Bakiga bahejeje mugabo nibaronge iyo baje bagasubira imahama kwiga se nababwira reka rero mumfashe twubake ikintu kugira ngabo twigishije bahe uburyo bwo kwitunga nibagume bazirinze kuko twabahaye ubumenyi mugabo isho birakenewe ko nabo bashobora kuronka ingene bitunga bacare baranyemerera nabagenzi hariho umugenzi yaje atomfashejo yagize fondation yitwa Friends of Humanity hariho na fondation y'umwamikazi wa Luxembourg umwami n'umwamikazi wa Luxembourg hariho niyindi fondation yitwa Partage hanyuma hariho na Louis Michel yarampaye amadictionnaire amajanane y'icyongereza hanyuma hariho rero n'abandi bagiye baratanga nk'abarundi ba diaspora ugasanga nka diaspora yo muri UK batanze naho bari amajana atanu cyangwa amajana umunani y'amafaranga y'agaciro yo mu Bwongereza aratunganiye ni ukuvuga rero ko tushyira hamwe kugira ngo abo bana bacu bazutahe bagororotse bazutahe bafise umwuga bazutahe bubaka igihugu ntitubyubatse navuga ngo iki kugira ngo navuga ngo iki tugume nga tubyubatse kugira ngo muri uwo mwanya turi nga tutamenya igihe tuzotahira nidusengesere ngo abana batunywa n'urumugi ngo abana bakiri bato babigeme bahave bagenda kugira uburaya mugabo bagira izina batunganigwe baronge iteka Imana yabahaye
yego tuza ku mirongo ya telefone Softman uratwumva
umva neza
watubwira aho uhamagaye uri ni kibazo cha interera
nge mpamagaye ndi hano I Burera mu majyaruguru
yahe
hano I Burera mu majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
hala
yego ufite icyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo
okay ikibazo namubaza
yego
mumumbarize ese nka wenda mu byukuri nk'umuntu uba wacikiranyije amashuri abona ukuntu yiga
arabumva mu mwishure
umuntu yoba yakurikiranye amashuri aronka ingene yiga mushaka kuvuga iki sinabite
musigurire neza
wonsubirira mu kibazo
ikibazo nshaka kumubaza
yego
iyo umuntu arangije amashuri kwiga abona nk'akazi
okay abishure mu mwishure
murabona ubwa mbere ndungika abana kwiga abo iyo misore izo nkumi ndabategura kugira nabo birondereye sukuvuga ko we urungitse n'umubyeyi yarungitse umwana ko kwiga mu mashuri ahejeje siwa muhakazi nawe aca yiga ngene arondera yihingira ibikorwa bimuha uburyo umuha uburyo bwo gushobora kuza nawe kudodora kubatanga akazi mugabo nk'umubyeyi iyo umwana ubonye atararonka akazi urabura ronderera hamwe nico gituma wumvise ko mvuze ni ngiyimahama kugurura ivyo byose kugira ndabe ngo babandi batararonka aho baba baradodora ngo babakaji bazoronge icoba kirabaranira.
Okay, ikindi kibazo nawe mfite okay, wenda urebye muri izo nkambi nk'abakobwa barimo nago ikibazo cyo kugaragara nk'abategwa inda cyaba kigaragaramo cyane.
Ego ni barayatwaye inda cyane kukubera uragiye umuntu yihebuye iyo umuntu yicaye yirigwa yicaye usanga ari kararondera ingene yobaho kumbure abana babigeme bamwe barondera utuvuta barondera impunzu bambara ni naco gituma nasabye kandi igihugu cy'u Rwanda kiratworohereza ngo tugendeyo tuganire nabo bigeme turabe ingene twobafasha urabona twashizeyo amamashini yo kubarira kugira bige uwo mwuga murazi ko nigishije abana gukora bimwe byo gukora inzara byo gusuka imishatsi ibyo byose biri mu biduhagarika umutima mugabo urabizi ko mu ikambi singomba kuvuga ngo ikambi ni ya hase ikambi ni nabo hariyo kandi n'ayandi mashyirahamwe adufasha nka ADRA nka Save the Children ayo yose Croix Rouge abari icyo kibazo ni cerekeye abantu bose bakorera mu ikambi kandi n'u Rwanda no kuvuga igihugu caduhaye indaro kiraganira nabo bana babigeme.
Tufise kandi Cedric uratwumva?
Ndabumva neza munyamakuru.
Tubwire irindi zina nahuri?
Nitwa Irakoze ndi Kampala Uganda.
Yego, ufise ikibazo canke icyumvi uterera?
Yego, ikibazo ni intera none nshaka kora musa umubyeyi.
Arabumva?
Amahoro neza Cedric.
Niko maro cyane bonje nagomba kubibariza mu byeyi ivyiza mu mwakoze i Burundi ibi seho byari byiza byinshi kandi nubu biraboneka nagomba kubaza ko association mwahora mufasha cyangwa bari abantu bira mwahora mu bikorwa mukora i Burundi ko hari yabibandanya
oya sikiriki urabimenya ko babyugaye byose barabyugaye n'amafaranga baraya brutse mu mabanki na byose barabyugaye.
Ndumva ntibyoroshye. Hama ikiyira kabiri nagomba kubabaza ko mwebwe mwagize Imana muzinanye n'abaparteneri nabo nakutana n'abaparteneri benshi onivo internationale cyangwa mondiale nagomba kubasaba cyangwa kubaterera icyumvira ko inno mu Buganda naho nyene hariyo inkambi y'impunzi yijyana Kivale hariho n'abandi baba mu Gisagara nagomba kubasaba ko nabo hari icyo mvuze muronka mwo bibuka kubera ko mukunda kudodora henshi hamo bakabumva
niko abantu bibaza ko ndodora henshi bakanyumva mugabo nashaka ngo n'abarundi bari kubaranyumva abarundi boba bashobora no kudodora kuko ntidushobora gukwira hose mugango uragi Cedric kwiyondonse na dukeyi buramanyurira urabaza abitwa ba Sen cyangwa ubaze mukasoni yitwa Chantal Mutamuriza niyo noronka na dukeyi ndavuga nti utu nkari umuntu afumbatishije atavuze ati ibi ini byo gutwara mu Rwanda kuko urazi ngene ayo mashyirahamwe mpuzamakungu akora nk'ubu bampaye ati twe dushaka ko tuzokorera mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge nka Luxembourg sindi bubabwire ngo yango na ngo yamumpaye ngo ngomba no kuyamanyurira ngo ndabishyire hariya baba bafise ibyo basinyiraniye n'ibihugu bibaha amahera jewe rero nico gituma nawe wese Cedric nibaze ngo izo zibika zaramagi mubwire bose babumve kugira ngo nkubuje nanje nafashe ngaha mu Rwanda ko ariho narindi ariho nahungiye hagira ubundi nawe afata nka kujya numvise na diaspora yo mu Bufaransa abarundi bari muri diaspora mu Bufaransa bafashe muri Tanzania bakabaronderera ibitabo mubwire nabariya narumvise ko umushinga naye yitwa nibashira kandi nabandi naragiye cure bariko bararondera hari uwitwa ba Gerard ngo bafashe abari na Kivara nuko tuzoza turagarura si kuvuga ko jiwe nkamezo Shalom nushobora gukwira abarundi ibihumbi 800 birenga bahunze nungaha n'ingima rimwe mugabo utungize ndabigirana ubwo rukundo nico gituma ndabivuga na mosozi mu maso nkabwira umurundi wese yo banyumba yo bafise n'uburyo nabukeye niyo yovuga ati ndafashe umwana umwe ari mu ikambi na Kivara ndamubihire meze mebe kunywa inzoga n'icupa rimwe rya Henken ayandi macupa atatu nahoranywa ndayahebera ubundi niko bimera nawe usomera abandi bavuze induru natwe nuko bibwire bose Cedric kandi iri jwi rya Amerika risemerere ridufashe ko ari umurundi ariko aratubaza asemerera ahamagarire abarundi bose ntibishoboka ko twibagira abandi
murakoze
ego
Dani Junior uratwumva
ego ndabumva
uri he
ebe ndi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ufise icyumviro canke ikibazo ubaza mutumire
niki umviro hamwe n'ikibazo nza kubaza umutumire
ego
icyumviro nibaza icyumviro nibaza ndibaza nti mbega twebwe abarundi twa tubishyize ka gatima k'urukundo turavye ibiharuro oni itanga y'ibitigiri hafi ibihumbi 430 kimpunzi biri mu bihugu bishika 8 mu kuvuga Tanzania, Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Kenya, Mozambique na Malawi n'ibindi bihukumbure urabona ati mwese ukibaza ati mbega tuzo abarundi tuzoreka kugora na ryari tugora ibi bihugu duhana imbibe kumbure n'ibindi tuzosigaho ryari kugorana kuko ibi bitigiri byaratanzwe ariko naho umengo ntiyumvikanwe ko aho bamwe bavuga bati ingwano y'ibiharuro hasi itangira ibiharuro hanyuma abandi bakavuga bati ibiharuro si byo nagomba nsabe ko rero umurundi wari wese na cyane cyane ko twebwe abarundi turi bice 90 birenga ku ijana by'abantu b'abakirisu umwe wese yumvira ati mbega guhunga bimeze gute birababaza bigerahe umuntu ugera ahungiye hagati mu gihugu kumbure benshi barahungiye hagati mu gihugu barabonye ukuntu bimeze ukuntu bigorana mbega ari hanze naho aha nta muntu bazinanye ari uguha ari ukusega gusaba utuntu n'utundi ugasanga uraze kuri ibiharuro ntuzenya oni vuga iki dukeneye hafi miliyoni miliyoni 190 n'imwe mbega aya mahera mu gihe yoza amafaranga mu gihe yoza agafasha Burundi impunzi zigahunguka zose nagomba nshe mbaza umutumire rero nti mbega mutumire nagomba mbaze ko aba bantu kandi nsaba ko nizera ko kandi ariko abikora kuko nkuko yamye abikora ko aba bantu bafashwa ubu ari ubwoko bwose mu bitsina byose bakiri bato baribo bose kuba bafashwa kumwe bagashobora kwiga hama bandanye asaba kandi asaba imfashanyo kandi yongera asaba hakuri igisabisho ko tuzaje turi abarundi twemera Imana hanyuma dukura aka gatima ko kwihorahorana ati naka yarampungi biratumye mpunga naye nagereka ndamuhungishe urumva birateye ubwoba twese rero dusabe ko Imana yotije imbere iyo dusenga Imana dusenganye nikatuje imbere kugira ngo aba barundi bene wacu ibi biharuro aba bantu nk'intara zitatu z'u Burundi abantu bari mu Burundi intara zitatu ziri mu Burundi bahunze igihugu wowe sigira ati beka aba bantu babayeho gute bene wacu bagenzi bacu babayeho gute
yego
ikirero cy'ikireko cyane murakoze
murakoze madame Marguerite
ego ndanezerewe no kumva ko yibaza ico kibazo ati mbega yemwe abo bene wacu abo basazanje abo bashikanje babayeho gute nagenda kwishure nanje ko akoresheje ijambo ry'Imana wibaze uje kubaza cyane cyane mbega icyabatumye bomokana igiki mbega kuri ko murasaba ko twotaha wo sabati ugende tuvugire we kuri hagatati genda mufungure bajya abantu 600 bari mu yohero bazira ivyiyumviro vyabo hanyuma mugurure ayo mashirahamwe nka jewe nibaza ngo kugara ishirahamwe ryafasha abantu atatu bifashijemo nkuko kufata ibitaro ugafata amashure ugafata amafaranga yafasha impfubyi ukugara hanyuma bakugurura amaradiyo hanyuma mukaza kudutora igatwoza turirukanga mugabo tukamenya ko nitwashika urazi ko jewe ndi kuri liste y'abagizi ba nabi iyo nk'umwatsi w'igihugu nk'umuntu akwiye kwitwa muheze musabe ati twebwe rero twebwe abarundi twasigaye turatuntujwe no kubona bene wacu bari hanze ibyo natwebwe turavyifuza mugabo izo ko novuga ngo iki nimwashira hamwe tukabona dutashe ko atanumwe bazototeza atanumwe bazoshahura atanumwe bazogira ivyafurambi atanumwe bazotora mu ruzi areremba gutyo tuzotahanshuti kandi nivyo twifuza nta numwe ashaka kuba inyuma y'igihugu.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho dufise umutumire wacu Madame Margarete Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom turiko tuganira ku vyerekeye impunzi mu gihe amakungu yahimbaje ejo ku munsi wa gatatu umunsi wahariwe impunzi ku isi. Tugaruke ku vyerekeye impunzi muri rusanga abantu biyumvira impunzi mu buryo butandukanye ku bwanyu impunzi ni iki?
Kubwiwanje ubwa mbere hoho jo nk'umukirisu impunzi zaramyeho na Yezu Kirisu yarahunze aragenda mu misi. Ni ukuvuga impunzi ni umuntu atakomoka kubera amerewe nabi mu gihugu camwibarutse. Urumva rero ntagenda ku bushake bwiwe agenda kuko yomotse ababaye ata yumva atamahoro afise mu gihugu camwibarutse. Mugabo jewe ubwiwanje impunzi ubwa mbereho ni umuntu nk'abandi rero icyo akeneye impunzi nakeneye impuhwe nakeneye ko bamuha ku mashi akeneye ko bamuha ubwa mbere iteka akashobora amateka yiwe akashobora icyo bavuga la dignité akeneye ko bamuha akashobora kwivuza akashobora gukora kuko abafise amaboko. Impunzi si umuntu amugaye impunzi si umuntu agwaye uye n'umuntu akomeye afise ubwenge ashobora kugirira akamaro n'igihugu camwakiriye. Ni ukuvuga rero impunzi n'umuntu akomeye nicyo gituma dusaba ko n'amakungu yumva ko turi abantu nkabo nidukeneye ko baturabisha batugaburira ku mashini baduha amasuka turime nidukeneye ko baza kutuha impunzu ntibaduha amamashini tuyibaririre nidukeneye ko baduha ihema tukeneye ko baduha ahantu tukaziyubakira tukashobora kurangura novuga ngo iki amateka yacu yose ya zinakiremwa muntu niko je ndabyumva.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Thierry aduteye akamo. Thierry uratwumva?
Ndabumva neza Fidele.
Ego kubo ba ariho bagikurikirana iki kiganiro turiko tuvuga dufise umutumire Madame Margarete Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom aho turiko tuvuga ku kibazo c'impunzi mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu tariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ufise ikibazo ca intererano?
Ni intererano Fidele.
Ego
nta
kanguru bwa mbere ndamutse umukenyezi yaramariye akamaro kanini abarundi ko mbure batazigera bamwibagira ndazi ko n'ubusimo butari bukiyaburura ariko rero Fidele nawe ni yakivuze mu mwanya wahera ngo turi ko turavuga ikibazo cy'impunzi twanze twibaze mbega icyatumye impunzi zibaho n'ikintu rero iyo ugiye kubiraba muri Afurika y'iwacu na cyane cyane muri Afurika y'ibiyaga binini ariho umubwira wateye kandi umubwira wazananye mu banyepolitiki ubona yuko umwe wese hashyitse azaganye inzigo isarisa ngo afitiye mugenzi we ahora ku butegetsi akabona ko nababwira izo kumufyonderamo agahema yo mutatava mu gihugu ari nabyo bica bishoboka gusanga abanyagihugu nibo baguye mu mborero ajya ibihuha bamwe bikabatuma bagenda hariya n'ahandi ugasanga mbere igihugu cyahungabanye ese gituma rero Fidele bariko barabivuga njyewe mbona ubwa mbere ikibazo nyamukuru kiri kuri politiki ibo bakwega byose niba bakwega imvururu byose ugasanga umunyagihugu yatewe ubwoba n'abantu bari mu gihugu ndani akabona yuko ibintu bigiye kuyangara birimwe mbere ugasanga ni n'ibihuha naho rimwe kandi usanga ari ibyo ugasanga umunyagihugu yomotse rero igihe ataraba impinduka mu myifatire y'abanyepolitiki bino bintu bizopfama ntatuvugira tuko ntatuvuga unasanga mbere igihugu kiba kiri ko kirahomba kubera hagiye ngo uvuge kuba igihugu ugasanga n'imfashanyo zoje mu gihugu ziriko zijya hanze nk'uko babivuze ariko kandi hari ikintu yavuze Marguerite barahinda ngo baratoteza ugasanga barabarenganye kandi batari muri politiki ariko ntiyirengagize ko muri societe civile haba fanatisme ugasanga hariho abantu bataye inkofero yo kwitwa bari muri societe civile ugasanga abo bantu bagiye mu bikorwa bigahita imbere by'abanyepolitiki byo gusenyura n'amahinga arabibonye demirikeni rero nibaze ko bamwe bose yaba bazi icyo bajejwe hanyuma abanyepolitiki bagahindura imyifato bakabona ko akamaro ko kurondera ingwano cyangwa kurondera ibibi byose bituma haba impunzi bino bintu byose bikarangira murakoze cyane
murakoze Thierry muhavuga iki madame Marguerite
jewe simvugira abandi mugabo nagira ngo ndamuhubure nk'umupfukanyi nta muntu ahunga ibihuha cyane cyane dufatire ku Karorero k'i Burundi nagomba ndamwinginge ntitwahunze ibihuha kuko jewe ubwa mbere hoho n'umuntu yaraba agateka k'abana yumenya yuko hari abana bakomeretse hari umwana yatumye mbere mvuga ku radio yitwa Nepo urumva nk'umwana bamwishe nkavuga ntibashobora ari abapolisi bamwishe bamurashe cyangwa umwana nka Trezor ubu turi kumwe bamurashe umwana ni ukuvuga ntubuhunze igihuha mu Burundi ntibyari bihuha mugabo avuze neza je ndabikunze abuze ati ese umwe wese yokora akazi kiwe umunyepolitiki ko politiki ari uko kutunganiriza ineza y'abanyagihugu ubu rero dushaka gusaba nce ndamwinginga nje mfatira kuri iryo jambo avuze ati genda ubwira abanyepolitike b'i Burundi ati tunganiriza rondera ineza y'abarundi bose atawanjya wangura umuntu bamuhe umwidegembyo wo kuvuga ijambo riri ku mutima iyo arivuganye icyubahiro yarivuganye yavuze icyo yiyumviye kuwo nawe amuba uharanira agateka ka muntu nabo batureke tuvuge mugabo ntibaduhohotere yabari radio uwo umumenyeshamakuru avuge ukuri kuzuye atacho yongereje ko atanicakuye nukuvuga rero nabe nawe muhanuzi naha narabe ko ibyo bintu byose abo barundi ibihumbi n'ibihumbagiza n'iki cumi cy'abarundi cyahunze ibihuha nukuvuga rero avuze neza tuzogaruka umunsi tuzobona ko tushobora kwidegenza dushobora wari w'usoroma utujumbu twiwa dusorome atarangaguzwa atawuje kumusanga mu nzi we ngo amuhohotere
dufise kandi Jean Claude utubwire ahuri irindi zina ahuri n'ikibazo canke intererano
irindi Rwamagana
mu Rwanda
mu Rwanda
ufise ikibazo canke intererano
ya ngiro mu mama yihangane natwe ubuhunzi bwategezeho ingaruka.
Murakoze murarangije?
Oya, natwe bwategezeho ingaruka, ariko yihangana Imana izabafashe. Aya nibutse umuntu wenda yaba yarabuze umuntu muri 94 yamwibutse ko bihari, nkamwibutsa nimero ni 0789 46 86 13. Yabo rwose uwumva yarabuze umwana 94 yazagira yazahamagara kuri iyi nimero rwose. Murakoze cyane by'Amerika.
Murakoze. Dufite kandi Fidel uratumva? Ego, irindi zina nahuri? Washobora kuvuga cyane cyangwa ukegera telefone nitwumva neza? Uhamagaye urihe?
Mu gihugu hagati mu Burundi.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Wewe ngiye manga intererano nterera kubyerekeye impunzi.
Yego.
Wanda mande guhobwa bene wacu bari mu buhungiro.
Urakoze cyane.
Intererano rero nagomba nanjye.
Yego.
Urabona mu bisanzwe nko mu Burundi aba bene bacu bahunze ikibazo yabaye muri 2010. Ndabona rero n'ubu umuntu arabye, ndabona yuko kumbure ibibazo kumbure bituma impunzi ziguma zihunga bitabura. Mugabo rero urabaye yuko kumbure boranabona ishyamwe ingufu kugira izo mpunzi zahunze zihunguke, kuko n'ubundi bene bacu bagumye mu mahanga, abana ntibariko bariga
sanga uburundi buriko bohomba byinshi. Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Margarita Barankisa yoboye ikigo Maison Shalom. Tukaba turiko tuvuga ku byerekeye impunzi mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu. Tugarutse ku kigo gitanga inyigisho muzokugurura ejo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Mwavuze ko muzoshiramwo bibliotheque, imashini z'ukubarira n'uburyo bwa none bwo kwiga. Mwosigura neza nk'ubwo buryo bwa none bwo kwiga ku batavyumva?
Uburyo bwa none bwo kwiga birananira kubivuga mu kirundi, ni cyo bita uku online. Tudushira hiyo centre e-learning, tushireho za ama nufuka ngwiki bacha kuri internet. Hanyuma tuliko turagiriranira ama convention na ma universite yo hanze, hariho universite yo ya Genève, hariho universite y'i Paris na Louvain-la-Neuve mu Bubiligi. Bazohora baduha icyo bita MOOC, bakashobora rero kuzoronka n'ama diplome bicaye ngaho bakigira nk'imahama, mugabo bagashobora. Hakaba rero n'aba professeur ba ma universite babankadra, turamaze kuronka rero n'aba professeur bazoshobora kuza baracaho babankadra, kuko urabona ni benshi bashaka kwiga, mugabo uburyo n'amafaranga menshi cyane ntitwoshobora kuronka uburyo bwinshi bwo kubarungika mu ma universite. Reka rero kugira ngo abo bana ntitubatakaze, gukurazi kugira ngo nk'uko Mandela yabivuze, tushaka guhindura isi nugushira umwete mwinshi mu ndero, nitwigisha abana tukabashiriramwo za ngeso nziza zo gukundana, ingeso nziza z'agateka, bakiga tuzoba turiko turahindura isi. Kandi noneho jetse ndiko ndiyumvira cyane cyane ngo Uburundi niko bwaranyibarutse, mugabo ubu niturabe kuri twiyumvire ko isi ibaye nziza, tukaronka abashinganaye n'abapfasoni beza bize amashuri meza harimwo na za ngeso nziza zituma umuntu aba umuntu, tuzoheza tuhindure isi nico gituma rero twiyumvire ko tuzoshimikira cyane cyane kuri iyo nyigisho za kaminuza n'uburyo bwa none bwa online.
Mwibaza ko ico kigo kizoshobora kwakira abantu banganiki?
Tugomba gushiramo amantu ze 40 ama computer donc mugabo turiko turarondera ahantu hose nashakaje ho kubwiwanje ko hokwiga nk'abana bashika ngijana na 50.
Mwavuze
cyo kugurura ejo mugabo ndazi neza nzo cangenda mu kwezi kwindwi uraziko hariho abampaye ubushimwe bumwe bita doctora honoris causa na universite ya Duke yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Emory na Seattle izo universite kwari zitatu tubasabye ndazi neza ko bazoduha ibyo byigwa online.
Murakoze tugaruse ku mpunzi mwako muravuga ko impunzi ari abantu nk'abandi baba bahunze ibibazo bagasanga bari mu ngorane bari mu bibazo bitari bike ariko nabantu basanzwe nk'abandi mwavuze ko ivyo baba bakeneye atari kuguma bareze bateza amaboko ngo baronke izo mfashanyo bakeneye umuntu abafasha kugira nabo bifashe mubona mwitegereje impunzi nkizo mubona nkaho mwikambi ya mahama ziriteguriye kwigwana ko guhaguruka zikigwana ko kugira ziteze imbere zishobora kwibeshaho zironkeje uburyo
murazi kandi ko burya abarundi bakunda no kurima tuvuge kuko ni nka benshi bahunze bava Kirundo za Muyinga nibusanga ari benshi mu ikambi kandi bahora arabiri imizi urazingene kera Kirundo ariyo cari kigega c'i Burundi ariho wasanga hari amasaka meza ibiharagiri nguwo baha aho barima kandi bahora ajya gusaba aho barima ngo mu mihana ihereranye n'ikambi twohindura bohindura baka aho kubahazirya nete kirene akavuga ati reka tubahe amasuka hanyuma tuwumvikane na Leta y'u Rwanda ibahe turima imwe musanga twaharimye kandi abarundi biteje imbere barabishaka ubwo gwaruka rukomeye uwo baha aho batagasa bakakora bo kwitunga kuko burya nta muntu n'umwe yo kwicara ngaho ngo arire amaboko abarundi kuva kera atari uko ayo mashirahamwe nyene twitango y'abagira neza nabo nyene barakeneye kumva ako gateka nta muntu n'umwe wo kureresha amaboko ngo bataramuha akama hariya indeti biro bitatu hariya turashaka natwe kwibarira n'izo uniforme kubera iki twogenda gufata nico gituma nashizeho imashini tuzurondera ibitambara hanyuma tubarire hanyuma bashaka kudufasha ari UNICEF ishaka uniforme ihe umumama tumwigishije kubarira uniforme zuma abarire uniforme zuma bugurure babahe ya ngurane zito zito zo kudandaza badandaze n'ubundi basanzwe barize kwidandariza utuntu hari habavuye Bujumbura bajimyuga yo gusiga inzara usanga bari bashobora uwo baha ayo maverino uwo baha kasike uwo baha ibiki bo bikora kandi noneho igikambi cyashaka kuyihinduramo ahantu habereye igisho atari abantu baguma bicaye imbere y'umuryango barindiriye ko baduha ku mashi akimuha hanakazi mvuri hise nibasonere natwe agateka kacu ndagimike.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ruhugwinda uratwumva
yerewe neza
irindi zina ahuri n'ikibazo cya intererano
nitwa Bagwaneza Jean de Dieu ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana noneho njyewe aba nabanza kubashimira. Halo
ndabumva
murakoze cyane
noneho musomirwa nakaba yakoze cyane ko yatuganiriye ariko noneho ikindi nagarukaho impunzi zagakwiye kwitabwaho cyane nk'abandi baturage bose mu bihugu aho bari hose ariko nanone ikindi nazo nazijyana imbazi inyumva nabo bajye bitwara neza kuko ari nk'aho usanga batuye ugasanga barimo gukorana nk'ibikorwa bibangamira abandi baturage. Ana babwira nti bakomeze kubana neza n'abaturage kuko nabo ni abaturage nk'abandi.
Murakoze
cyane n'icyo nazi nshakatse kubabwira.
Ego, icyo cyumviro mucibaza kuri iki Madame Magri?
Ego, twama minsi yose ni nacyo gituma ubu mfise abantu mu mahema ba Yesu Shalom abo dukorana kugira abame bavuga ati iyo umuntu aguhaye indaro icyo nuko kimenya ni ku isi yose ni impunzi ziri ku isi yose umuntu aguhaye indaro urarara imico y'ugo rugo kwa kwakiriye ushika rero usonera nyine urugo yaguhaye indaro twaje mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kirimo isuku mu gihugu bagwanira agaciro ni ukuvuga ko ibyuvuze urakoze cyane no kutuvunira urugo kandi mushinga naye kubivuze ati nibitware neza abo muzobona murakinkoni ngufi sibyo muheze mu baduhanurire burya umuntu agirwa n'uwiwe muratwereka rero umwongu uhuma n'udahuma urakoze cyane kutuvunira urugo.
Murakoze Jean Claude nawe nyine araduhamagaye irindi zina aho uri
nitwa kwa Jean Claude
uhamagaye uri he?
Ndi mu ambasaderi wanyu mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere kangwa mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Ikibazo cyangwa intererano?
Banje kubashimira Radio ya Amerika ukuntu mugomeje gufasha abanyarwanda muri rusange kandi n'abatuyisi yose ikiganiro muri isanga kugeraho.
Murakoze
kuri insanganyamatsiko nziza cyane.
Alo?
Alo?
Muvuge. Alo?
Oui.
Ego, mushikirize icyumviro cyanyu.
Kandi no utumirwa rwose. Ubisobanuye ni byiza. Kuba ikibazo cy'impunzi koko na hano. Uburasirazuba barahari. Ariko benshi ubu ngubu bafashe iya mbere. Harimo abakorera mu masoko bagacuruza amakara. Harimo abadozi. Ego na ko none nubwo ari mu gari babahungiye mu gihugu cyacu ariko abenshi bari gukora imirimo ntabwo akabasha kwiteza imbere abandi twabahaye amasambu harimo abari guhinga bakabasha kweza imyaka mbega turasangira kabisa n'agahiye ubona ko nta kibazo nubwo wenda atari bose babashije kubigeraho harimo abari.
Alo?
Kini muhambi. Ari kukumini. Karame?
Yego, muhera heze kicyumviro cyanyu? Twamutaye ku murongo wa telefone Jean-Claude. Dufise Eli, Eli uratumva?
Ndabumva cyane.
Yego, irindi zina nahuri?
Ndakaisa ba Eli, ndabakira kamo nk'ibisanzwe ndi hano itura mama ndabakira kamo ndi.
Ufise icyumviro cyanki kibazo baza?
Mukuru cyewe uwo mushimire cyatu na namwe ndamufite ahubwo gusa ibyo n'ishi nenda mufite bitu nagiye numva azishura mukuru yewe cyo no kwano kumushimira byo mako ko biri nakombye cyakazi yavuga ko cyo nsanzwe mega ndo muntu ari mesye mere ko se numva cyacu inamba bacha go kuno ari kara ko rubikanye nawe asanzwe ari umuntu w'impunzi mugakemera agafasha abandi ko hari cyo abasindi bado yena shanda mufite tanese mere nk'umuteri ntege yogerageza akakomeza ibyo bikorwa byiwe nkuko kuba ariko hariho abandi ariko arafasha agashyiramo inyigisho zo kubakundisha uko ndazi harimo bamwe bazogenda nabo bakira ahubwo bamwe bazo bibagire abandi nabo ko bagenda kubaciye mu ntoki tutabagira neza ko ariko arabafasha ikindi nacyo namusaba yuko yogerageza kujya arajya no ku yandi maradiyo atari make ugomba ikiziyo ribe ryogera kure umbure haraho yoronka abandi bamufasha kuko arafasha abo bantu yiyemeje gufasha.
Murakoze.
Murakoze cyane. Ndogerageza mugabo ndakemeye ko nawe sinzi imyaka ufite
umwe wese ahari niyigire sindabibazwa avuga ati na jewe birandara kuko nka uwo munyarwanda yarahije kuvuga akarero keza abanyarwanda baduhaye igihe bahungira iwacu je komba mu ntara ya Ruyigi ndabona ngene muzacanguzo muzamishiha bashira kumwete ibisi ya mbere Coaster yari umunyarwanda batubere akarero muzakayongozi imirima yose wasanga abanyarwanda ntibari bicaye barafashe muri iyo myaka 30 nabo nyene barubatse kandi na Saint Albert na Nali na Ecole Libre mu Ngagara nukuvuga rero impunzi uyihaye uburyo ibera isoko mbere giterambere icyo gihugu cyakirizo mpunzi rero ni byiza ku umuntu wese yiyumvira ati erega umuntu naho noba ndi mpunzi afise ubwenge ashobora guterera ku isi iba koko isi nziza ikiremwa muntu wese iyago mugani akisanzura.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihe abo bajejwe gutanga izo mfashanyo biribonekeza muri rusangi ko batanguye kudeukirwa amafaranga baho batanga kera siyo batanga ubu kandi ikibazo c'impunzi atari kibazo umuntu ashobora kuvuga ngo kizorangira muri yo kwifuje ko corangiye nejo ariko ni kibazo kizobandanya mu gihe intambara zizobandanya ziyongera ku isi mu gihe abo batanga izo mfashanyo batanguye kudeukirwa barambirwa ubona ikibazo c'impunzi kuvyerekeye gufasha impunzi bizogenda gute mu minsi iri imbere.
Ikibazo cy'impunzi ejo narakurikiye nko ku ma television bariko barabona ngene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanse abavuye muri Mexique urabona ngene batandukanye imiryango n'abana ukabona bwa bwato bwari buri mu biki mu ndavuga ngo
kimukiye Mediterane muri Mediterane abategetsi b'Ubutaliyano barabwankiye ko kubwakira kubivuko byabo
ukabona amafaranga batanga nk'ubunyi igihugu cya Espanya amafaranga gitanga kugira ngo cubake uruhome kugira ngo abavuye muri Maroc ngibajemo je w'impanuro ntanga y'abana bishobora kugenda nko muri no vuga ngo iki muri parlement européen nkabwira nk'abazungu biburaya nkabwira ajya amafaranga ama miliyoni arenga amajanane y'amaero batanga bahabasoda bacunga boyaha ibihugu nko muri Afrika cyangwa ibyo bihugu nyene bivamwo izo mpunzi zirondera kuza iwabo mugabe agatora nk'ibihugu bifise abategetsi abayobozi b'umutima bakaha kazoza ugo gwaruka rurondera guhunga ibihugu byabo n'ukuri hari n'umwe yoshaka kugenda kuza gusega iburaya je niyumvira rero ngo akeneye abashingantahe bijunja n'abapfaso n'ibijunja bagenda no muri Nations Unies bagenda no muri izo parlement z'iburaya zo muri Amerika kevuga ati ayo mafaranga ariko muratanga yo gucungera imbibe zanyu yatange muyaha singoma kwisabira nguoma ayo mafaranga biriko yatanga umuntu akabaha agatanga kazi kuko benshi uravye abaganeye bariko ararondera ba Eritrea cyangwa izo ngwano zose zibayo tutangure twibaze nibande bakora ingoho ziriko ziragira ingwano mu bihugu nibande bakora nkuravye nka Congo abakongo bubunga igihugu gitunze nka kujya kubera iki nibaza ngo ibyo rero biraturengeye mbwa n'impanuro jewe ubwiwanje nk'ubumbajije ikibazo nicyo kwicarira muri New York muri Nations Unies bagakubita intaye mu gahanga abategetsi babi bo muri ibyo bihugu bivamo izo mpunzi zose bakabasubizamo bakarara kubera usanga ari ingwano zivuye kubera abantu bagomba kwiba amarongo ari mu bihugu abandi nabo kubera bagomba gushora ingoho n'ibintu ikibazo gihagaritse umutima isi yose ni kuvuga kandi impunzi nizarandanya gutyo odihunga ibihugu byabibaye n'isi yose itosekara ni kuvuga biraturaba twese n'umuryango umwe w'abantu kiremwa muntu nta woshobora kugira ngo sindabibazwa kandi tuzobivuga je ubwiwanje ndabigutumye nk'umumenyesha makuru bareke kubi bigugu kuko naho bazotangira gute umuntu ntazobona byirapfe ngo reka dopfumagwa muri iyo bahari ya Mediterane cyange azoratswa ari karirukanga agenda mu Bugiriki cyange asimba ikibazo rero gikeneye kwiyumvirwa nabo nyine bategetsi bo kwisi yose
murakoze dufise Rafiki niwe wa nyuma ku mwanya uhavu urangira Rafiki bavuga irindi zina nahuri
mahoro
yego unyarutse uvuga izina nahuri ni kibazo cha intererano mwanya ugiye kurangira
yego banyikwa Rafiki gimana ndi Burundi mu Kirundo kontega no ikwa santa kigeza
yego unyarutse
ena ndi intererano kabisa
yego
nana no tanga no kwenye bakuye nibarege ibikike cyamwe HCR nyine nawo bakuye kwiga nyine kibazo cy'umuntu kugira ngo impunzi zitari mu rugo byayo urumva ko barahimbaga umunsi mukuru ngo w'impunzi abandi bahunze bagowe uraze abagogo yo kuba mu nkambi abandi nyine babayeho neza mu kota sanga bintu bikatuka
murakoze gucimvira cyanyu
ego niyo mpamvu nashaka kumuterera nyine uwo mutumi nibare bukuntu bicara ikibazo bagikore mu nzira kugira ngo impunzi bati zitare mu ngo zabo bagende kubaka igihugu cy'abazayo
murakoze imbere yo kurangiza ndashaka kubabaza madame Margarite barangiza mwararonse udushimwe tutari duke utwo dushimwe mubona tubaha ingufu kurushiriza mu rugamba muri mwo gufasha abo batishoboye nizo mpunzi
iko burya gashimwe kambere kaguha karaguhoza iyo warubabaye nk'ubu mfatiye kugashimwe naronse mu 2016 aba Armenye bampaye bacishije mu minwe ya George Clooney iyo wibajije ko wo motse mu gihugu ugahunga atacufise mugaya ma konti hanyuma ukaronka iyo miliyoni yo guhoza abandi mwari kumwe urumva sinoreka kuvuga ko katanezereje cyane icanezereje cyane ni ngiyo bakwise umwicanyi hanyuma kajya gashimwe kari kitwa mu gifaransa donc Aurora Prize pour l'éveil de l'humanité kushimira ko ibikorwa nakoze byatumye bibyara ubuntu akamwemwe mu mitima yaba yakiremwa muntu urumva re karampoza ubushimwe bwose naronse nakajya ka ki ka Nansen Award arake novuga ngo iki yashira hamwe mpuzamakungu iraba impunzi bampaye maze ko kari kamfashije kubaka maternite mu Burundi nakandi gashimwe naronse kamfashije kubaka bijya bitaro bampaye miliyoni Seattle Opus Prize nukuvuga ubushimwe bwose naronse bwantumye nanje nshobora kufasha ikiremwa muntu kwerekana ko iyo mana ibishatse gukoresha jewe imfashije nanje nshobora gufasha abandi kandi nshobora kubona nti ni ya mana itibagira abayo ubushimwe renda bukeneye kugira ngo nshobore nanje gufasha abandi kuko si ibyo mba nakoreye ni nagashimwe ni Imana ibishatse kuma kugira ngo nanje mpabanje
murakoze cyane yari madame Margarite Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom twariko tuganira ku kibazo c'impunzi z'abarundi n'impunzi muri rusangi mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu tariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu dushimiye abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagatanga n'intererano namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro ndabifurishije mwese ibihe byiza
iyi ni radio ijwi ya Amerika.